kumva ni radio ijwi rya Amerika. Radishwe ya Amerika ibandanye kwashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe njuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane muri studio indwi I Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 na 22 kuri uno mugoroba, no mu Rwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, no kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Muratwumva kandi no kuri site yacu internet ni www.voa.com. Ikaze mwese.
Yashoye guhembuka ahembutse niho umunsi mu gatondo yashoye kwandara arashikira imihana yegereye ku mupaka ku ruhande rw'i Burundi.
Uyo ni Alain Tribert Mutabazi, buramatari w'intara ya Kirundo mu Burundi, avuga ku bibazo by'abarundi basubira mu Rwanda kurabayo imiryango yabo. Ni mu kanya gato, mugume ku maradio yanyu. Tubanze duhere mu Rwanda inkuru yerekeye urwego rw'ubushikiriza manza bw'igihugu buvuga ko bwafashe umuntu umwe mu bakekwa kugira uruhara mu rupfu rwa Anselme Mutuyimana, umuvugizi w'umugambwe FDU Inkingi. Umuvugizi wa REB yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko ukekwa yafatiwe mu karere ka Rutsiro aho ariko arabarizwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Modeste Mbabazi uvugira urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko bafashe umuntu umwe mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba, ubu akaba arimo guhatwa ibibazo kugira ngo bamenyekane urupfu rwa Anselme Mutuyimana. Gusa uyu muvugizi ntigeze atanga umwirondoro w'uwafashwe kuko bikiri mu iperereza. Umuvugizi wa FDU Inkingi ishyaka ritaremerwa mu Rwanda, Madame Ingabire Umuhoza Victoire, atangaza ko aya makuru nawe yamugezeho gusa ko ataramenya amazina y'uwafashwe. Ingabire agasaba ko hakorwa ibishoboka byose Anselme Mutuyimana agahabwa ubutabera.
Ntabwo turamenya uwo muntu uwo ari we. Icyo twifuza twebwe ni uko Anselme ahabwa ubutabera, abamwishe bagafatwa. Yatwawe kwizwa ku manywa y'ihangu, abantu bose bareba bamutwaye, abaturage barabazi. Ntekereza ko abarimo gukora iperereza bagiye kubaza abo baturage kugira ngo babwire neza abantu bamutwaye, kugira ngo babone naho bahera. Ndiza ariko n'uwo bafashe nibura ari umwe muri abo ngabo bane abaturage babonye, kuko bibaye atari bo akaba ari undi muntu bagiye gufata byaba bibabaje. Kuko icyo dusaba twe ni ubutabera nyabwo, ntabwo ari ubutabera buciye ku ruhande, kuko nibyo byaca umuco wo kudahana, nibyo byaca umuco wo kumva ko abantu umuntu atagomba gufata umuntu ngo amwice gutyo gusa.
Hashize iminsi itanu abavandimwe ba Bwana Anselme Mutuyimana bemeje ko umurambo we bawusanze mu ishyamba rya Gishwati mu karere ka Rutsiro mu ntara y'Iburengerazuba. Uyu nyakwigendera umurambo we ukaba waramaze gushyingurwa. Madame Ingabire Umuhoza Victoire avuga ko mu minsi mike azashyiraho abantu bakurikirana urupfu rwa Mutuyimana by'umwihariko kugeza ukuri kumenyekana.
Habarugira yarapfuye apfa ndi muri gereza, abo twari kumwe ntibashobora kubikurikirana uko bikwiriye, kuko n'inyuma twamenye ko umuntu bamufunguye. Ubu ndahari n'umuntu wa kabiri upfuye. Ntekereza ko turamutse tubirekeye aho ngaho, abantu babigira akamenyero bakumva ko muri FDU bazajya barobamo bakica uko bashaka uko bwije uko bukeye. Ndagira ngo rero rwose abantu bamenye ko ntabwo urupfu rwa Anselme n'umuntu twabanaga hano mu nzu ni nko kunyicira umwana, ni nk'umwana wanjye bishe kuko ari namfataga nk'umwana wanjye angana n'umukobwa wanjye w'ifura. Ntabwo rero umuntu yankora mu nda gutya ngo nyicire umuntu ngo hanyuma yumve ko bihagarara. Niyo mpamvu gisaba ubutabera rwose, bakuru ubutabera nyabutabera. Nibwo ntegereje FDU rero tuzabijyamo. Ndatekereza mu cyumweru gitaha umuntu amaze kuruhuka, amaze kumva ruhutse gatoya, ndumva nzashaka uburyo nahura nabo mu nzego zirimo gukora ibyo bintu tukaganira, umuntu akagerageza kubabwira ibyo afite, ibyo yumvishije, kugira ngo dufatanye kandi ndizera ko bazabyemera tugafatanya hakabutabera nyabutabera.
Bwana Anselme Mutuyimana apfuye afite imyaka 30 y'amavuko. Mu mwaka wa 2018 nibwo yari agisohoka muri gereza arangije igihano cy'igifungo cy'imyaka 6 nyuma yo kumuhamya ibyaha byo kwangisha rubanda ubutegetsi buriho. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12 n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi ry'Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abajejwe intwaro n'umutekano mu Kirundo mu gihugu cy'u Burundi berekanye umunyagihugu batoye arembye cyane ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda. Uramatari w'intara ya Kirundo havuga ko amatohoza yerekana ko uyu murundi ari mu baheruka kwirukanwa yafashwe kwicirwa ku ruhande rw'u Rwanda asubiye kuraba umuryango yasizeyo, mu gihe leta y'u Burundi yavuze ko izokora ibishoboka byose kugira amatungo yabakurikiranywe abagaruke ko uwo mutware. Havuga ko leta imaze gusaba akarere kubifashamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinza.
Uwo mugabo asa n'uhumuye aturuka ku mutumba wa muvyuko muri komine ya Busoni yashikanywe ku bitaro bikuru vya Kirundo kuri uyu wa kane. Ati yegura yahashikanywe na buramatari w'intara ya Kirundo aherekejwe n'umushikiriza manza wa parake yegamiye sentare nkuru y'igihugu ya Kirundo hamwe n'abajejwe umutekano. Uko yaboneka yagoyagoya, amaso yiwe yuzuye amaraso mweza sinaho hari ikimenyetso cyahaciye umugozi. Amatohoza amaze gukorwa n'izo nzego yemeza ko uwo mugabo yafungiwe mu Rwanda, aho yariko agerageza kwinjira kuraba umuryango yasizeyo inyuma yo kwirukanwa muri ico gihugu mu mwaka uheze. Arentribere Mutabazi ni buramatari w'intara ya Kirundo.
Ari muri bamwe b'abarundi baheruka kwirukanwa mu gihugu cy'abanyi cy'u Rwanda, akaba yari yirukanywe asanzwe yubakanye n'umunyarwanda kazi afataniye n'abana, yari agerageje gusubira inyuma mu Rwanda yivya yuko iyo shobora gushika aho uwo muryango uri kugira ngo basubire kubonana. Ntiyagize amahirwe yo kubashikira kuko yaciye ahura n'abasirikare b'igihugu cy'u Rwanda baca baramufata. Yari yagiye tariki 10 z'uko kwezi turimo ni kwa gatatu mu mwaka wa 2019, aho rero baca baramufata bamfunga.
Uko gufungwa kwamuviriyemwo guhohoterwa nk'uko buramatari wa Kirundo abisigura.
Bavuye bamufata bamusohora ngo bamufungiye baramutwara. Ntiyasubiye kumenya ivyakurikiye neza kuko aramunize bamunigishije umugozi nkuko abivuga ko abasirikare indwi ahandi nakavuga batandatu mwizosi, ubona ko umugozi wamwinjiyemo mu mubiri bamuniga biyumvira ngo yapfuye. Baca bamuterera mu gashamba ku ruhande rw'u Burundi mugabo hejyanye n'igihugu cy'u Rwanda duhana urubibe. Ariko w'Imana itararekura ntibiramurekura nyene, yashoboye guhembuka ahembutse niho umunsi mu gatondo ashoboye kwandara arashikira imihana yegereye aho ku mupaka ku ruhande rw'i Burundi, aho yaciye abiganira ibyamubaye ko hanyuma nabo baca babwira abajeje intwaro n'abajeje umutekano baca baramufata baramuhembura.
Mutabazi amenyesha ko nabo bagendanye muri ubwo butabazi bihutiye kumushikiriza abaganga imbere yo kugira ibindi bamubaza birenga kuri ivyo. Abarundi baba bariko bagerageza gusubira mu Rwanda kubonana n'ababo basizeyo mu gihe leta y'u Burundi n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yirongoye yari yemeye kubakomoreza utwabo. Perezida Nkurunziza yari yagendeye abo banyagihugu mu kwezi kw'indwi k'umwaka uheze.
Muri muriteguye rero ibintu byose muvuga yuko babatwaye ari abagore ari abana ari matongo, ntacu vuba kuno kwezi gutanguye tuzobarungikira umugwi ukorana mu ntwaro umwe wese avuga ibintu yanyazwe bavyandi ntabwo tuzorera amaboko. Leta y'u Burundi n'amashami mpuzamakungu tuduje tuje hamwe tubereke ati ngibi ibintu abarundi bene wacu banyazwe mudufashe bigaruke maboko yabo.
Buramatari w'intara ya Kirundo ati ivyo leta yemereye abirukanywe yarabikoze naho bitaraja mu ngiro.
Leta turazi ko uheze yasabye akarere ko kofasha bakabwira leta y'u Rwanda kugira ngo abo bene gihugu basubizwe utwabo n'imiryango yatatanye nayo nyine isubizwe mu gateka kayo. Mere nkadusubiyeyo gusaba ahubwo yuko akarere ka Afurika y'ubuseruko kofasha kugira ngo icyo kibazo gishobore gutora umuti bedu saa kona leta yacu kandi baguma bishuza ariko twashima ko kuri ako kigoro bagize ko gushobora gusabira abo bene gihugu birukanye mu cyagi gucwanya cy'u Rwanda ko bosubiza utwabo.
Uburongozi bw'intara ya Kirundo bumenyesha ko butabaye bwa mbere hatorwa umuntu yagiriwe nabi ku mupaka. Buramatari w'iyo ntara atangaza ko hari n'uwundi munyagihugu yatowe ikiziga ciwe cyaramaze kononekara, agasigura ko yagiriwe nabi muri ubwo buryo nyene. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Turagushimiye cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru. Igisata kijejwe isuku n'isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu gitewe impungenge n'imicafu itabwa mu nzu, vyo ivyo bigatuma haduka indwara zifatiye ku isuku rike, amazi izo nzuzi zisukwamwo akononekara. Ivyo bishikirijwe kuri uyu wa 14 ukwezi kwa gatatu, aho hahimbazwa umunsi wahariwe ibikorwa vyo gukingira inzuzi mu bushikiranganje bw'ibidukikije, aho bihaniza icukurwa ry'umusenyi n'amabuye rikorwa mu nzuzi hadakurikijwe amategeko. Ni nkuru ya mugenzi wacu Raymond Zimana.
Nkuko abarongoye igisata kijejwe isuku n'isukura mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida babimenyesha, inzuzi mu Burundi ziragerameye n'ibikorwa by'abantu bigatuma amazi y'ibiyaga izo nzuzi zisukamwo yononekara. Prosper Muyuku arongoye icyo gisata afatira ku mazi y'ikiyaga Tanganyika gisangiwe n'ibihugu bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Tanzania, Zambia no Burundi. Uyarongoye icyo gisata yemeza ko uruhande rw'u Burundi ariko rucapfuye cyane, ahayongera ko n'izindi nzuzi zibangamiwe.
Nk'ikiyaga cyacu cya Tanganyika kiri mu biyaga byanduye,
ari mu biyaga byo mu buraruko bw'igihugu, naho nyine biracafura. Uravye nyine batabikinga inkukura, uravye inzuzi zimwe zimwe zo ngahe Bujumbura nka Mugere n'uruzi ruhumana cyane kwera inka barahabagira. Hari rero n'abahumanya imyonga kwera bari ku biminzi habu cyane cyane bagacanga na Mercure canke ya mitindi bakoresha kugira ashobora kuronka inzahabu n'ubundi butare. Ivyo rero byose bimuhumanya amazi. Mu bihugu bine bisangiye Tanganyika, ku ruhande rw'u Burundi cyane cyane Bujumbura niho handuza cyane ikiyaga. Murumva rero turafise ingorane.
Umuhinga yigenga mu gukingira ibidukikije no kugwanya ingaruka ziva kuyihindagurika ry'ibihe anegura ingendo yo gusesa imicafu mu mifurege itwara amazi. Bernard Rubarika yemeza ko iyo micafu ariyo yonone inzuzi, agasaba abajeje intwaro kuvira hasi icyo kibazo kugira berekana imicafu itabwa ku neza y'inzuzi n'amagara y'abantu.
Ngaho Bujumbura iyo imvura iguye jenama nabonye abantu bihuta gucaje gusesa mu makaniko, bigira basesa mu makaniko bujya hebu bujya mu Tanganyika bujya mu nzuzi. Ibyo rero ni ibintu nikuri bari bakwiye gushyiramo ingufu bakarabaho imicafu bahita ingaruka mbi bizana ku mazi no ku myuka duhema.
Ijwi rya Amerika ryashyize ku ruzi Kanyosha mu manuko bw'igisagara cya Bujumbura, neza na neza kuva ku kiraro kigabura amazone ya Musaga na Kanyosha uciye ku ibarabara rya 12 gushyika ku kiraro kiri ku ibarabara ya Bujumbura Rumonge. Muri urwo ruzi harangwa ibigunguzi by'imicafu. Abakorera hafi eka no muri urwo ruzi bemeza ko iyo micafu babangamiye, bagasaba ko ukoreshwa ingufu kugira itagwa ry'imicafu muri urwo ruzi bihagarare.
Imyanda ni myinshi kandi birashoboka ko tugira ingorane.
Umwanda wose muri twa leta bawutera mu ruzi, niyo mpamvu rero ngo izo ngwara ntizobu. Ariko icyo dusaba yuko nabo bahimiriza bakagira n'ibinogo byo gushyiramo umucafu kugira ngo natwe tubakorera turabe ukuntu twakorera neza.
Aho bushyiramo ingufu atambu zigiyemo niyo ntagashoboka. Leta itashyiramo ingufu ako kuko twebwe tuba ngahanye ingufu mbuzi wacu. Ngikunda kugira ko akora abajumba.
Abari mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bemeza ko iyo micafu itera indwara zitandukanye. Prosper Muyuku arongoye igisata kijejwe isuku n'isukura muri ubwo bushikiranganje, akavuga ko iyo micafu itabwa mu nzuzi ari ingorane ku magara y'Abarundi.
Usanga hari indwara zo gucibwa umwo zabonetse, indwara ziva ku guhumana bita intoxication mu gihe nk'uburozi. Hariho n'ivyo bita les réactions inflammatoires, ibintu vy'ubuvyimbe vy'ibihimba vyo mu mubiri ndani usanga vyadutse abantu ntibamenye ico vyavuyeko. Hariho dusanga habonetse izindi ngorane ziciye kutamenya gutandukanya ibinuka n'ibimota kubera organe factif zapfuye. Hari naho usanga haje amakanseri atandukanye ku mubiri. Ivyo vyose rero biri mu bitera ingorane.
Mu bushikiranganje bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi babazwa n'abacukura umusenyi n'amabuye mu nzuzi zitandukanye batisunze amategeko. Ndihugije Rurema aramutse ubwo bushikiranganje ahamagarira Abarundi bose gukurikirana ibikorwa bikorerwa mu nzuzi mu ntumbero yo kubahiriza amategeko kugira ibidukikije ntibiyahonere.
twama ku rubuga gusigurira bene igihugu ko batokwama bariko barimba umusenyi ko bashatse ko arabese ko bigira ingaruka mbi gisagara na cyane cyane mutacarama cukura imicanga cyangwa amabuye mu ruzi biri n'amategeko kandi mu gihe utabikoze wisunze ubuhinga uburi kurashira abene igihugu n'ibidukikije mu ngora
kubera ingorane zitegwa n'ibikorwa by'abantu byo none inzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika. Ishirahamwe Regidezo ritanga amazi mu kwezi kwa gatanu 2018 yemeje ko ryahinduye aho ryahora rivoma amazi mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi ajejwe iby'amazi muri iryo shirahamwe yemeje ko ikirere Regidezo yahora ikuramo amazi kiyongeye inshuro 20 kuko amazi atangwa mu miryango kugwa ku metero 3,500 mu gihe yahora ava ku metero 1,200. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Raymond Zimana. Handi naho inyuma yaho mu ndwi heze umugambwe Sahwanya Frodebu mu Burundi utangarije ko wakiriye abanywanyi b'umugambwe Frodebu nyakuri iragijyandadaye wari wariyonkoye ku mugambwe Sahwanya Frodebu urongoye uyu mugambwe Kefa Nibizi yaciye yihutira guhakana ayo makuru. Pierre Claver na Himana arongoye umugambwe Sahwanya Frodebu yari yavuze ko kwakira umugwi w'abanywanyi basubiriye mu ruhongore ariko imenyetso ko gikomeye cerekana ko umugambwe barazwe na nyakwigendera Melchior Ndadaye ugiye gusubiza hamwe. Iyi nkuru ntiyatevye kuko Kefa Nibizi arongoye umugambwe Frodebu nyakuri iragijya Ndadaye yaciye atangaza ko atamunywanyi w'umugambwe wiwe n'umwe yasavye gusubira mu mugambwe Sahwanya Frodebu kandi ko atamugambwe atamugambi nako murantunga ko atamugambi uhari wo gusubiza hamwe n'umugambwe Sahwanya Frodebu. Dutega amatwi aho mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye nabo bayobozi b'imigambwe na Himana Pierre Claver na Kefa Nibizi. Kefa niwe atangura.
Dutwevye dufatiye kubavuze ko bakiriwe anagomba ndagwakora mpereye kuri uyu mushinga amateka n'urubere yaje aserukiye abavuga yuko bavuye umugambwe wacu aja muri Sahwanya Frodebu. Nibyo uyu yarigeze ko ari umunywanyi w'umugambwe Sahwanya Frodebu nyakuri ari mbere mu bawushinze. Ariko kuva umwaka w'2016 duheje guhindura inzego z'umugambwe twaciye dukura umugambwe wacu mu runani Senahede. Wewe rero araheza ahitamo kuguma mu runani Senarede agenda gukorana no harongwe umugambwe Dr. Jean Minani. Mu nyuma tumaze kubona ariko tutari kumwe twaciye tunamusubiriza mu nama ntuzo jambo yo muri komine gihe tarasanzwe avukamwo. Byumvikana yuko izo ari imenyetso bigaragara yuko uyu muntu atarakira umunywanyi wacu. Hanyuma nota akarorero k'abandi babiri avuga yuko bavuye umugambwe wacu binjiye no kuva nko wajabye mwaro n'uwava ikarusi. Aba babiri mwaka w'2017 mu kwezi kwa mbere urwego nyobozi bw'umugambi rwarafashe inkingo yo kubafuta mugambi kubera bari bafise amakosa baca bagenda muri mugambi witwara nake baranawuserukira mbere muri izo ntara. Ejo bundi sinzi amakosa bakoze baraheza barabirukana muri uwo mugambi bakora mu burongozi amaca dusubira yo basubijeho ngo baze kwivyegera vy'abahari. Urumva rero nk'abo baciye bagenda muri Sahwanya Frodebu aho kuvuga umugambwe avuyemwo bagenda biyitirira umugambwe Sahwanya Frodebu. Turumva yuko ari amakosa n'uyu ushingamateka n'uruhe urumva ntiyarakiriye umunywanyi wacu.
Ariko hariho abavuga ko umugambwe usubije hamwe n'abahoze hari abanywanyi babo bose ushobora kugira amahirwe yo kuronka ikibanza ciza amatora atekanijwe mu mwaka w'2022 aho mwebwe muhavuga kwiki
k'imigambwe hariho ukwinjiza abanywanyi bashobora kuba bavuye mu yindi migambwe canke bashobora kuba bahora ata mugambwe n'umwe barimwo. Ico twebwe twahakanye ni ukuvuga abantu bahora mu mugambwe Sahwanya Frodebu burya harimwe abagiye muri CNDD-FDD hari abagiye muri za Radebu hari abagiye muri za Sangwe Padere habaji wacu. Mugabo ico duba dukeneye nuko abantu bovugisha ukuri mbwa naho nyene turagatoraga twavuga duti hagezaho umugambwe wakira abantu baje babesha bakavuga aho bavuye atariho ukakira abantu basanzwe bakaca basinyanira amasezerano bakaca bahamagara amenyeshamakuru bakerekana twaravuze ku masanamu ntibanerekane n'abandi bantu bari bahari usanga berekana nk'abantu babiri canke batatu canke bane. Tuvuga tuti uwo mugambwe wakira abantu batatu bane batanu batandatu usinya amasezerano ukaca uzana n'amaradiyo sinzi ko ari izo twokwita inguvu mbwa twebwe iwacu twabonye yuko ahubwo umenga ni kimwe mu bimenyetso by'intege nke kuko bace bemera ko adosha no mu nzego tukaduti yana hanizo bari bafise gukurumba bari kwa ronde bazishiramwo ariko kandi ko byinjiza abantu nibisanzwe mugabo nibaza ko abantu binjije baraba neza nka umuntu yavuye mwaro ni karunzi nagwa mvunira kagohe uyu mugenzanje azafikane hafi kuko ingwane bateye iwacu izoza bateye muri lanake ataraze neza no muri fode bazabaduteye
reka tubaze umushinga na Pierre Claver Nahimana nawe nyene atubwire ikintu cemeza ko abantu binjiye mugambwe wiwe bari bavuye mugambwe wanyu fode bu nyakuri iragiganda dai
ego menyesha makuru nta murundi atazi yuko ingwara y'amacakubiri yazingamitse igihugu cacu kandi dukereza gukora ibishoboka byose kugira ngo iyo ngwara y'amacakubiri tuyigwanye ituvemwo n'andi igihugu cacu naho kizokwishikana. Ni muri iyo ntumbero rero twebwe mugambwe Sanya Frode budukurikije iragijyanye n'icyubahiro ndadaye murazi urugamba yagwanye kugira ngo abantu basubire hamwe. Icyo gituma tuvuga tuti umugambwe nyene cyo ndadaye yadusigaranye dusiza uko bishoboka byose kugira ngo abawuhoramwo n'abandi bose biyumvira yuko boje hamwe bakurikiranye iragijyanye n'icyubahiro ndadaye bugaruka mugambwe Sanya Frode. Nico twakoze abashoboye kutwumvira nka Honorable Norbert nawe ari kumwe ngira ngo nta wuharira Honorable Norbert ndo kubwa ni muntu azwi cyane gose ari mu bashi bashize umugambwe Sahwanya Frode ari mu bashize umugambwe Sahwanya Frode bari kumwe na nyicubahiro ndadayimiri cyoro uwo vuga rero ngo nkumbure simu Frode sinzi nyene yo bari kariyumviye nuko atobazi Frode kandi uwo vuga ngo ntiyigeze muri Sahwanya Frode nyakuri noneho nuwuga ubu yavyemereye wenyene yuko ari mu bawushinze nibaza yuko yoba ariko atazi je mu Burundi. Twebwe twashatse kurondera abo bantu baba muri Sahwanya Frode bunyakuri baba mu yindi migambwe yindi ahandi hose naho batabari mu migambwe abo bantu turiko turabarondera kugira ngo bagaruke mu mugambwe Sahwanya Frode.
Ego meye tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe n'abandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Dani Junior mwiriwe neza?
Mahoro neza.
Amahoro muhiga Dani Junior.
Mu ntara ya Muramvya.
Kandi kazina ninde?
Manirakiza.
Manirakiza duga ku ijambo ikibazo cy'imbyiro.
Nagomba kuramutsa abatumire yaba Kefa n'ibindi cyanke Pierre Kave.
Yego.
Hanyuma tuyaga no kuri icyo kibazo kumbure n'interano kumbure n'akabazo akabazo akabazo kandi ndagashira kuri ndakabaza bozo Honorable Pierre Kave. Nyakuba Honorable kuva umuhisi ndademere cyo ragandaguwe turabonetse neza yuko umugambwe Sahwanya Frode wahavuye abantu bawurimwe bada umengo ntibari ko barakurikiza iragi yabasigaranye aho umuntu yibaza yuko kumbure umuntu yaragize Sahwanya Frode yari ndadaye wenyine kuko aho tumaze kubona indongo zitangura gusimbiranira ko umusaza amashaki bavuga ngo bapfuye ngo agatoki ngo bapfuye agatoki ntawe ukuba divize minani canke rero ntuze nya Leon kubyo bapfuye gushika naho nabandagize babayo nako gatoki mwa baba barapfuye rena kubahwa kuko naho tari uburongoye baba bari hasi nako gatoki mubona bapfuye ko bakaraheze nta kuntu mubona yuko umuntu n'izongora nabo bantu kubera bakiri umugambwe bashobora gupfa kandi gatoki kagera kabiri. Hanyuma icya kabiri naco ndagomba gushimikira kuri bano bantu ba binjiye muri Sahwanya Frode yari yavuze ati muri umugambwe Sahwanya Frode iragenda daye ati nta bantu dushobora hari abantu bataza karanga mutima kanda daye buje muri bajya abantu baje mwakiriye bari kumwe na Honorable Nrobe bose bo baraciye muri Sahwanya Frode cyanki bo bakaranga mutima by'ukuri mwarabonye neza yuko bagafise. Hanyuma igikurikira ni cya Kefa yereheza kuri Kefa hari akantu yavuze ati ati abantu bose bifuza ko tujyana mu matora bazoza mugabo icyica muri politiki nuko twebwe abanyepolitiki usanga tuvuga tuti yewe ni inkomeye yewe ni inkomeye mureba nakuboha Kefa nta kuntu ubona ko bikenewe yuko namwebwe bibaye ngombwa mubonye ubundi akomeye mwo mushigikira kuko twese dusanga ivyiyumviro umugabo urashaka kuvuga ati nakaransumba mu bantu cyangwa mu vyiyumviro nakarandusha abantu umuntu akama ariko arabona yuko naka nawe afite icamaze kurusha ibihundi byotuma twubaka igihugu ku bintu byinshi barundi nuko kuvuga ngo nakarakomeye jewe kandi utanije nkomeye kurusha naka bityo bituma umuntu wese yibako ari hahandi usanga amatora amaze kuba umuntu asanga ari wose rimwe ubusa n'ibice ibice bibiri ubusa n'ibice cumi gucyo ugasanga amajwi agenda arasabagira.
Murakoze Dani Junior Manirakiza mushi yanahe Pierre Claver Nahimana tuga ku ijambo ibibazo bibiri mubajijwe
Ego cyane ndashimiye uwo mushinga ntabaje ibyo bibazo kandi ibazo bikomeye cyane gose ako nshobora gutaka umuco icyambere tuzi twese no mubwira nuko turari twese yuko abantu nituraba marayika twama dufise ingeso twaremanywe ni imana yaturemye dufise ingeso zo kwikunda zo kugira gute ivyo turabizi ntitwovuga ngo ivyo byarazimanganye turabizi uko no mu gihugu ivyo biriho bituma n'igihugu cyacu kinkumbura kitamera neza nkuko twabishaka aho kageso rero kugupfa ibintu abantu bari ku mugambi umwe ugasanga bariko barapfa ibintu ibyo basangira ibyo bashobora kuronka kubera umugambwe aho kageso ati mbega karazimanganye mbega ntibizosubira sinovuga yuko kazimanganye gose kuko nakubwiye nti turabantu ntidushobora kuvuga ngo turabamarayika ariko icyonzi cyo nuko abo turi kumwe ubu tugerageza ibishoboka byose kugira ngo mwene ibyo bintu bidutandukanya byadutandukanije mu minsi yahera mu myaka yahera tubyigize kure twashizeho uburyo twumvikana uburyo dutegeka kugira ngo tuze turumvikana kuko ibintu bitandukanye abantu usanga ari byinshi ibyo twarabishizeho icya kabiri
yego
mutimbega bari abantu mwazanye murazi neza yuko hari iragijyanda de barizi neza nimba mwarabibonye harimo cyane cyane indongozi zimwe zimwe twari tuzi kandi baratubwiye bati inyuma yacu hari benshi cyane gose kandi bahora babitubwira bene ryo twatemera akatubwira bati twe dushaka kwishyura mugambwe sanya Frodebu ariko nakubwiye yuko hari nabarutse vuba bariko barinjira mugambwe sanya Frodebu abo bose kugira ngo utore umuti w'ico kibazo utegezwa gutegekanya ibyo n'ibyo twatsidikanije muri ma programme d'office mu migambi d'office yuko tuzotangura inyigisho zo kwigisha imigambi ya nyene cyubahiro nda Demetrior muri abo bantu bose bariko baragaruka muri sanya Frodebu
reka duhe ijambo kandi kefa nibizi nawe nyene yishwe kibazo cyabajwe na Danny Junior
murakoze ndashimiye cyane kino kibazo ko n'ikibazo cyiza numva kimwe n'ubuhinga bwinshi twebwe twamaze gushikiza yuko twiteye kugira amatora twenyine mugabo dushobora kwemera undi mugambo wose wifuza kudushyigikira koza ukadushyigikira aca tubaza ati none mwebwe nta wundi mubona ukomeye kubasumba nibaza yuko mushyigikira namwe twebwe gushyikira amasaha tuko turaraba tubona yuko umugambo wacu ushobora gutsinda amatora y'umwaka 2020 kuko tubona umenga nta wundi mugambwe twoza gushyigikira ikintu nacyo ngahe baramenya nuko si ugupfa gushyigikira umugambwe wose kuko uramanza ukanaraba yuko naho wundi kusa n'ufise inguvu unamanza akaraba yuko bahuje akarangamutima bahuje izimbiro kuko umugambwe ikintu kiwubatse ubwa mbere n'akarangamutima n'izimbiro z'umugambwe ibyo rero twe dufatira ko icyo nagakumenyesha namubwiye yuko ivyerekeye tuzaje mu matora ni ikibazo kizokwigwa n'inzego zibijejwe gushika amasandi ko ndavuga iyo nama ntituraziga ngo tuyihe intumbero nkuko numvise mugenzi wanje ngaho abishikiriza byumvikana ko atakintu kinini bimushikiriza ko mugabo icyo mba ndashikiriza ubu gusa nuko nzinaje noshobora no gusigura njyana iyo nama tuyigize nuko umugambo uzoshima kuduherekeza nkuko byagenze kuri akigena ndabayimere cyo mazi ko ari imigambi yashinze werekeje umugambi yari yarashinze ntaco buza yuko tubemerera
radishwe cy' America Samiraniro Washington DC mu kirinde no mu Kinyarwanda naho duhuraje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 5 i Washington DC mwari kumwe na Ryan Itangishaka tubibutse ko mushobora kumviriza amakuru n'iki kiganiro muheje kumva mu bwinshi bwacu kuri site yacu ya internet ni wezitatu@ radio yacu voa@.com murakoze kongere kandi tubibutse ko no kuri Facebook ariho turi ni Facebook ni VOA radio yacu murakoze.